majambo mbona iyo guhoza umubabaro naguteye inunu na gahinda sinkoma ku mwango nacyo mfise mvuga sino narira sino vyubahuka kuko nteye isoni na gahinda waranyise ye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacyo nakuranye waranyise mvye kuko vyari bikenewe sinabihaye agaciro ndirayo kwarika tina 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 nigipfa mutima nacyo maze tina o tina 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 nikigwa rudubina mugabo ndimwo tina Bando ukubite kumutwe nimba rivyo vyo guhamahoro ukasubira numunesero ivyumubano ivyo bisosa munyuma icyoza gusake guhamahoro ukagira umutuzo mu mutima waranyise ye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacyo nakuburanye Senje kwa kali bikenewe sinabihaya gashiro nirayo kwarika tina 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 ndigifamutima nacho maze tina